mwendanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 16 muri kumena Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Abantu batatu b'abakongomani bo mu bwoko bw'abarundi baba hitwa ku Mutarure ni mu kibaya ca Rusizi territoire ya Uvira muri Congo barayirishwe n'abantu bataramenyekana.
Twumvise amasasu twibaza kuko ari gitero giteye igisagara cyose, tuzatwumva abantu batangiye kuboroga dusangana umusore yitwa Rizinde Christophe na nyina babarashe.
Uyu ni Rukunga Austin ni umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera banyakwigendera agaruka ku vyerekeye ico gitero. Turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradio yanyu. Akuna banza nkababwira muri make ko akanama ka unyukaje jo gutohoza ivyaha vyabaye mu Burundi kuva kureta Pierre Nkurunziza irikira ko ligeragi isu kavuga murantunga kanama ka unyukaje jo gutohoza ivyaha vyabaye mu Burundi kuva mu 2015 kavuga ko leta president Pierre Nkurunziza irikira kuresha ikandamiza batatu bakagize basiguye ejo ko ari kimenyetso ciza ku matora y'imirije atari kimenyetso ciza ku matora y'imirije muri 2020 muce ranyo cashikirijwe umurwi wa unyujwejwe izagateka ka muntu Geneve mu Buswisse. Akanama karagaragaje umubabaro ku ngingo Uburundi bwafashe yo kugara ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu gihugu inyuma y'imyaka 23 bikorera mu Burundi. Ako kanama kavuga ko amatora yo mu 2020 ashobora gutunganywa hisunzwe uruhagarara rwa politike rwabaye muri 2015 atazotunganya neza aho perezida Pierre Nkurunziza yitoza mu kiringo kigira gatatu cateye amahane. Bavuga ko bafise ivyegeranyo vy'abayoboke b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baterwa ubwoba bakongera bagafatwa bakicwa mu bice bimwe bimwe. Leta perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump irikira nka kwemera gukurikiza kamo kaba ako mu gihugu canke mu makungu gasaba ko indege nshasha mu bwoko ya Boeing AJ737 Max 8 ikorerwa muri Amerika yuzwa kuguruka. Trump ari mu biganiro n'abategetsi ba kompanyi ba Boeing nkuko vyashikirijwe n'abategetsi mu biro vyiwe White House. Umuyobozi mukuru wa kompanyi Boeing yaremereye perezida Donald Trump ejo kwa kabiri ko indege yo kompanyi yo mu bwoko bwa Boeing AJ737 Max 8 atakibazo ifise ico yibuza kuguruka. Boeing nayo yashikiriza ko uwo igihe bavugana na Trump kuri telefone kwa kabiri n'ubuyobozi bwabo atavyinshi birenze ivyo bashikirije. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi ikiganiro cacu tugereye mu yavugwa mu vy'umutekano muri Kongo. Abantu batatu ba kongomani yo mu bwoko bw'abarundi baba hitwa ku Mutarure ni mu kibaya ca Rusizi territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo barayirishwe n'abantu bataramenyekana babarashe. Mu bishwe harimo Rizinde Chrysostome umunyamabanga wa cheferie de la plaine de la Rusizi. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaganiriye na Bwana Rukunga Austin umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Rizinde amubwira uko agenze.
Twari saa mbiri n'iminota 10 niho twatangiye kumva amasasu mu gisagara. Twumvise amasasu twibaza kuko ari igitero giteye igisagara cyose. Tugize ngo ni igitero mu kanya twumva ya masasu ararangiye arangiye tuzatwumva abantu batangiye kuboroga baboroze abantu twirwa kuja kureba tugiye kureba dusangana umusore yitwa Rizinde Crisostome na nyina babarashe bamaze gupfa abantu baribaza icyo ari cyo bazize barakibura twicaye aho mu mwanya abantu bari hari bagerageza gutumira ko abagejejwe umutekano Monisco kuyoza tupfungerera umutekano ko twibaza kandi ntuze cyo bari gitero cyankwe busubira kandi kugaruka babandi kuza kwica abantu turabura intervasionismo hakimaza kanya haza ba FRDC FRDC izari arinki abasirikare batanu bashitseho barareba tubaganira ukuntu amasasu yavuze tumaze kubaganira ukuntu amasasu yavuze mukanya baza kumva ikintu kiyo kirarorumira mu gisanze bacanye bibaza ngo ningurube bacanye itoroshe bagire barebe basagana n'abantu bahaguye muri abo ajambazi kumbe hariho babiri bahaguye bijyanye n'iki kuko barikanganye bonyine bamaze kwinjira mu nzu barije mu nzu bamaze kwica abo bantu bandi babiri bari basigaye hanze baje gusaba abakobwa ifaranga bari mu yindi nzu none mu kwa gusohoka bajya basohotse muri iya bikanga wenda kubo barabasirikare baje kubatera bararasa ntibamya kuko ari bene wabo barashe tugiye gusangana abasirikare bagiye kureba basangana ni muri ba bajambazi nibo bahaguye umwe akiri muzima bamuvunya amaguru wa wundi muzima wenyine arivugira aravuga ukuntu baje arabashaka ngo bari baje bari kuri misiyo yo gushaka uyu musore Rizinde ngo kuko bababwiye ngo kari we yafatishije uwo mu FNL yigeze gufatwa mu kwezi k'umunani entre k'umunani k'icyenda wigeze gufatwa ngo niwe yamufatishije icyo gusa nicyo twamenye icyo twumvishije kuko yo bari cyazize kandi icyo gihe ntiyaranahari yari na uvirye bamufata uyo muntu ntiyarahari akimpi cyemezo bamwemeza ngo muri sonda umuntu uze mu mvugo y'uyu nyene basanzwe akiri muzima iyo akavuga kuko ngo bavuga kuko ari we yamufatishije
ariko ngo sibwo bwa mbere abantu angahe iwanyu bapfa bicwa kibanda ngaha sibwo bwa mbere
abantu ngaha batuye bicwa kibandi amajambazi akaza za mayimayi biki ndetse nk'aba bo bari kubara navuga ngo karaba FNL nta n'umwe anabazi isura yabo bahaye bavuga ngo naba FNL ubusanzwe n'abandi bahora baza kijambazi nyine nk'aba mayimayi bakaza bagatera abantu basanzwe bapfaha kiyorera tutazi icyo tuzira twebwe namba tuzira ururimi tuvuga namba tuzira ibiki nta ubizi icyo tumukuzira
Bwana Lukunga Austin n'umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Rizinde Crisostome umunyamabanga wa chefri de la plaine de la Rusizi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ari muri batatu baraye bishwe n'abantu batarashobora kumenyekana abantu babiri mwumenya ko bamaze gufatwa mu mpamvu ku mvuza amatohoza umuyobozi wa gisirikare mu kibaya ca Rusizi Colonel Renumbi Apollo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye gukora amatohoza kugira ngo bafate abo babaragize uruhare mu rupfu rwa Rizinde Crisostome ndetse n'umuvyeyi wiwe ari mu bo biciye hamwe tumina amategato hama tunyarukire mu gihugu c'u Burundi mu Burundi havuga abanyeshuri batandatu mu ishuri nshingiro akamuri bafungiwe mu gashoka parke igamiye sentare y'igihugu ya Kirundo kuva ku mugoroba wo kuwa kabiri abavyeyi babo basigura ko bariko bakurikiranwa kuba baronone ifoto y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza iri mu gitabo bakoresha ndi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Jean Bosco ndarinza ariko akurikirana ino nkuru Jean Bosco amahoro ngaho mu Kirundo
amahoro cyane Diane
ego ico kibazo cifashe gute hama catanguye ryari neza na neza
ego ico kibazo catanguye kumenyekana ku ruhande rw'abavyeyi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze abo twasanze kuri parke ya Kirundo baje kuraba abana babo bahafungiwe bavuga yuko abana batangiye kubabwira yuko bafite ikibazo cy'igitabo bariko barakurikiranwa ko ku ishuri ariko batavuga neza ibibazo ico gitabo gifise bavuga yuko bacononye batanguye kugishikiriza abavyeyi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku munsi wa mbere abavyeyi baratonze ku ishuri batondana n'abana babo ariko rero ku munsi wejo niho abana baheza batangura gufatwa bashikirizwa ubutungane babazwa yuko banditse ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu gitabo muri kimwe bakoresha mu byigwa biga ibitabo bitanu rero akaba ari byo tumaze kumenya yuko biba byarononwe byabifite ifoto y'umukuru w'igihugu yononwe.
Iyo foto yononwa yononwa gute, barayita bagura canke bigenda gute?
Ego amakuru twakuye ku ishuri Akamuri ni ku mutumba wa Kireka hirya gato y'igisagara cya Kirundo, batumenyesha yuko ahanini bagiye barandika bafutanganya mu amenyo y'umukuru w'igihugu ari muri icyo gitabo, ntabwo batabuye nk'uko vyigeze kuvugwa mu myaka iheze.
Hanyuma parke ya Kirundo iremanga ko abo banyeshuri bafise n'imbi bafise n'abanyeshuri bakwije imyaka yo kuba bopfungwa aho bapfungiwe canke.
Ego Diane, bagifatwa ejo ku wa kabiri bari abana indwi, ariko rero muri abo bana hari ufite imyaka 13. Uyo oya yaciye arekugwa ko amategeko nk'uko twabisiguriwe n'abanyamategeko ku isi ntare nkuru ya Kirundo, bategwe yuko umwana afite imyaka 13 aba ari icyo bita umu irresponsable penalement. Ariko rero abandi bafite imyaka iri hagati ya 15 n'imyaka 17, abo bose bakaba bafunzwe, amategeko akaba yemera yuko bashobora kumvirizwa n'ubutungane. Icyo twamenyesha nuko bamaze batanguye kumvirizwa ejo bahagarikiwe bafite n'umushingwa manza umwe gusa akaba ariwe atari bwumvirizwe, kubera ko umushingwa manza nkuko twamenyeshejwe muri parke yari yafatiriwe gatoya, ariko rero batubwira ko bashobora guheza kubumviriza uno munsi ku mvuza amasohoza. Icyo twamenyeshe nuko abo bigeme abo bana bose bafunzwe uko ari batandatu n'abigeme.
Urakoze cyane. Hanyuma Jean Bosco Ndarurinze, muvugana abari mu gisata cy'ubutungane bavuga ko ari nk'amwe bokwagirwa n'icyaha icyo ari cyo cyose, bashobora guhanwa gute?
Ego gushika icyo kibazo ntacyo twashoboye kuronka aho tukibaza, kuko ntitwashoboye kuronka kumbure umushingwamanza wabo niwe kumbure kutubwira uko iby'ubutungane byari kubandanya. Ariko gushika igisa n'uko abana nk'abo kubera bakiri bato bashobora kuca bungururizwa mu mabohero mu gihe amadosiye yabo yobandanya, bashobora kungurizwa mu mabohero ari ahandi asanzwe yagenewe abana bari munsi bafite imyaka iri munsi y'abakuze.
Ni kiki ababyeyi basaba, icyo basaba ubutungane hari icyo burakivuga ko bwo buri ko burakora iki?
Ababyeyi icyo bariko barasaba ahanini ubutungane, basaba yuko bwo kwitondera cyane icyo kibazo cy'abanyeshuri kugira ngo ntihagire uburengana, kuko hari n'abamaze kuvuga yuko ibyo bitabo bariko barakoresha byuba byakiwe no ku yandi mashure, aho bavuga bati birashobora kuba byagiye ibyo bintu birimo. Ariko kandi ikindi basaba hanini bagatakambira n'umukuru w'igihugu ko yo nawe nyine yo heza akashiramwo ukuboko, kuko basigura ko abana babo bakiri bato cyane ari abantu batarashobora gutandukanya kumenya ikibi n'ikibi.
Urakoze gose Jean Bosco Ndarurinze, ubandanye dukurikiranira iyo nkuru, hama turaza kugaruka ku makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze namwe.
Tukiri mu Burundi, umugwi ujeje gutegura amatora kuva kuwa mbere uri kuriga ivyo kwisungwa n'abanyamigambwe mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi mu myiyamamazo y'amatora yo muri 2020. Abagize uwo murwi bariko biherera atamenyesha makuru n'umwe arimwo kuri uno mwanya tuvugana. Se ntiyavuze ko ivyo baza gufundika baza kubitangaza hanyuma turabigaruka ko n'ivyadukundira. Ariko hagati aho urongoye Seni kwa kabiri yahamagariye abarongoye imigambwe gukoresha imvugo zibereye mu bihe vy'amatora yimirije. Inkuru irambuye na mgenzi wacu i Bujumbura Evariste Nzikobanya.
Umukuru w'umugwi Seni ari mu batanze ivyigwa muri iyo nama ya mbere itunganijwe n'abagize uwo murwi kuva bashinzwe amabanga. Pedro Caraveri Kazise yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'urwo ruganda.
Izi nyigisho intumbero yazo ni uko zihumura abenegihugu, zibaha ubumenyi bukwiye, zibibutsa ibyerekeye intwaro rusange koko, kugira bazovyifatemo neza babizi ko gutora ni kimwe mu gushimangira intwaro rusange. Igihe abantu batazi intwaro rusange icyo ari cyo, byo bagora gutora. Nicyo gituma tubanza kubibutsa twavuze yuko mu ntwaro rusangi abantu bamenya ko bangana, abantu bamenya ko bafise iteka rimwe, abantu bamenya ko bafise uburenganzira bumwe, bisigura yuko uburenganzira bw'umwe bugarukira aho bundi butangurira, kandi bose muvy'igihugu bibaraba bagenda baraje inama.
Ivyo vyigwa kubije no gutsimbataza intwaro rusangi bijije gutangwa abitavye uruganda bagize ico baterereye, bongera barabaza Abdul Kasim Arongo y'umugambwe IPDS Kamibanga yabajije igituma hari abajejwe intwaro batorohereza imwe mu migambwe yifuza gukorera mu karere bajejwe.
Muri kino gihe tubashimirije amatora birashye ugasanga barongoye imigambwe kubwe bw'igihugu mu ntara ku makomine. Hariho itegeko tutariko turumva kumwe, itegeko rijyanye n'ingene amanama atunganywa kimwe n'ibijyanye n'imyiyerekano. Ugasanga twebwe abanyamigambwe tubyumva uko, na cyane tuzi yuko tumenyesha ibikorwa tugira turangura, ariko abajeje intwaro nabo bakumva yuko tubasaba uruhushya, ugasanga turiko turakwegana kandi atariko byategerezwa kugenda. Foko gwiki kugira ngo iryo tegeko tubyumve kumwe, kugira ngo ntihabe ugukwegana, maze ya ntwaro rusangi turiko turifuza gutsimbataza mu gihugu cyacu simbatare tukuri.
Urongoye umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asanga atari umurwi arongoye ukiranura ayo matati.
Ngira ngo muri seni si twe tuza kubimenyesha cyane yuko byogenda utari byogenda uku mugabe gikuru ngaruka hahandi nicyakiyago kugira ngo abantu bashike ku ngene ibintu bitegezwa kumera. Itegeko ririho nibaza ko bitokwanga yuko abantu bicaranye ntibyokwanga yuko babyumva kumwe hanyuma bakabikurikira.
Bamwe mu baserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi muri urwo ruganda bashikirije n'amakenga ku bijanye n'itegeko rigenga amatora, bavuga ko ryateguwe batagishijwe inama, bakabaza nimba mu Gwiseni uzisunga itegeko ritemewe na bose. Nestor Biruko ishaka wo mu mugambwe Senele urongowe n'umushingamateka Gato Rwasa ari mu babajije icyo kibazo.
Mwabanje kutubwira muti intwaro ibereye igengwa n'ikiyago cyama, nubwo muri icyo kiyago cyamaho muri iryo tegurwa ibyirizwa rizogenga amatora icyo kiyago cyamaho cyarabaye neza, ubwo imigambwe yose yaragize icyo kivuga ko ubwo abarundi n'abarundikazi bose baragize icyo bashikiriza kuri iyo nteguro kugira ngo izoshike koko ari integuro bose biyumvamwo kandi izobatunganiriza kugira amatora agende neza.
Mu Mugwiseni bavuga ko icyo kibazo atanyije itomoye bugitangira. Komiseri Serge Ndayiregije umwe mu mugwi ujejwe amatora yanatanze n'icirwa yishura icyo kibazo muri ano majambo.
Seri n'abakozi banyu bizaje migambwe mu gihe hoba atuvikanye ibirimwo twebwe ibyo ntiharadushikira. Nyumva rero ko twabaye ikiyago tukaravugana ikiyago n'ikindi. Muraba muje hamwe n'imigambwe muhari byunze icyo muzokuramo icyo muzoshiramo mukacumvikana ko inama shinga mateka n'inkengo z'amateka ikagikwita ku mutoke. Ni ukuri twebwe icyo tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikije. Mu gihe naho mutabyumvikanye ko seni ni ukuri ntashoboye guca ku rubanza kuko siyo itegura ayo mateka, seni ifise ibyo itegura biyerekeye.
Petero Karavel Kazi yise arongoye mu Gwiseni arahumuriza abibaza ko umugwa arongoye atacuri kurakora kandi igihe cy'amatora cegereje, asigura ko ikiringo cy'amezi 18 gisigaye gikwiye kugira bitegure. Akavuga ko barindiriye ku itegeko rigenga amatora ritegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu kugira nabo bashira habona ikirangaminsi cy'ibikorwa byerekeye amatora ya 2020 i Bujumbura. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Evariste Nzikubana nka Ijwi rya Amerika.
Igisata cimpunzi tugihere mu Rwanda aho impunzi z'Abarundi zahungiye ku murwa mukuru Kigali zigerageza gukora imyuga itandukanye yozibeshaho naho bitoroshe. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru hadushikane muri centre ndangakaranga k'Abanyafrika ikoregwamwo na bamwe muri abo Barundi.
Aha mu bisanzwe niko nerekana kera ukuntu abantu bagemura ari umuco utagihari koko kera bagemura nibiseke bakaza bikoreye ariko ubusiko bikiri
Mike Katihabwa impunzi y'umurundi umunyabugenegene ariko yiganijwe ijya Amerika akazi kiwe yicaye ku gatebe gatoya afise amarangi y'ubwoko bwose mu ntoke imbere yiwe hari gicapo ariko araheraheza
uyu n'umukobwa w'umwigeme zona ko afite igisabo kwerekana umuco wa kera uko bambara nibikoresho bakoresha ntanagerageje kwerekana ku isoko urabona harimo abantu bagurisha ibitoki hasi yaraje kugura imaje y'ikinyafrika ndimo tushaka kwerekana ubuzima bw'abanyafrika twebwe ubwacu bwo tubayemo
sivyo gusa kuko ku rundi ruhande hari amafoto manini amanikwa mu nzu n'ibindi biriko amafoto y'abakenyezi n'amashugwe
ibishushanyo amafoto abamenyereye gushyira mu nzu ariko aya mafoto akaba afite insiguro ibi ni amasura y'abantu batandukanye harimo bariko baratwenga harimo abababaye harimo abafite ingorane zitandukanye twerekana ubuzima muri rusange bwa minsi yose ko abantu babayeho ndabikora nifashishije ibitambaro n'imbaho n'amarangi
uwo musore yahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ageze mu Rwanda byaramugoye kubaho mu minsi ya mbere mu nyuma arondera abandi banyabugenegene bakora nk'ibyiwe b'abanyarwanda kugira ngo bakorane yaragize amahirwe arabaronka avuga ko ubu adashobora gusegerereza kuko akazi kiwe kamutunze yamara naho biri uko we na bagenzi we barahura n'intambamye mu kazi kabo
twebwe ibintu dukora bisaba ahantu haba ari umutekano abantu cyane cyane n'ababikunda benshi n'ingenzi abo bazungu byari wacu umutekano muke n'iki ubuzima bw'ubuhungiro ntiba byoroshye ariko igikuru gukura amaboko mu mpuzu umuntu agakora ntacyo mbuze kuko ndakora ndashoboye kwitunga ariko kujya ariko kwambara nanjye nkaseruka mu bandi yego abakiriya turabaronka kuko ubu hari abantu bamaze kubona agaciro bifite n'akamaro mu buzima bwacu bwa minsi yose mbo dufate nk'ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda uko urabona ni kinini kandi kirafite n'insiguro kiba cyaratwaye n'umwanya ibintu byacu bisaba ko akenshi na kenshi ibikorwa ubikora bikongera bikamurikwa kuronka ibibanza dushobora kwerekana ibikorwa byacu tuba twakoze kuronka abantu badufasha mu ntege nke kugira ngo dukore natwe dutere imbere nk'abandi nicyo hanini tuba dushaka abo dutera inkunga badufasha
n'ibintu biba byaratawe atakamaro bigifise muri centre Kanyaburanga aho abarundi n'abanyarwanda bakorera barabisubiza ubuzima akarorero n'ibirato byaheze hamwe n'ibisigarira by'imashini ngurukana bumenyi
ibirato biba byaraheze muga twebwe iyo kigeze hano muri Kanyaburanga n'ikiba ari cyo gutabwa ahubwo kiba ari cyo gusubira guha ubuzima kagishyiramo iyo fumbire kagiteramo iryo shyugo rigasubira rigakura iyi computer yari yarapfuye yari yo gutabwa ariko twafashe kiriya kintu cy'inyuma cyayo dushyiramo umwavu ishyugo rirakura urabona ko nawe bibereye igisha iri inye turashaka kurigurisha nka 50,000 70,000 bivana n'uwayikunda n'ikirato kiri mu ishyugo 30,000 20,000
ibintu nka byose bihingurirwa muri iyo centre Kanyaburanga bifitanye isano n'abagore namubajije igituma
abagore nibo batubyaye kandi asa nawe no kwisumenga nibo benshi ahanini mbashaka kwerekana agaciro bafise n'icyo bamariye imanite mu bisanzwe nibo nama mpura nabo bikoreza udutaro mu buzima bwa minsi yose ahanini nibo mbona cyane nandi gasanga byanjye nk'unguma ari bo ncapa gusa
Mike Katihabwa na bagenzi we bahamagarira n'izindi mpunzi z'abarundi zicicaye guhaguruka zikarondera icyo zokora ntizigaye umwuga ahubwo ziteze imbere aho kuba umuzigo ku gihugu cazakiriye ku bwabo si ngombwa umuntu akore ibyo yize kuko nabo harimo umusore Mike impamyabushobozi yarayifise ariko yashimye kwishira hasi kugira ngo yibesheho n'umuryango wiwe Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
akazi kikabamenyesha ko hageze ko tubashikiriza ikiganiro mukunda camagara y'abantu uno munsi turagaruka ku ndwara y'urwagasha pancreas mu rurimi rw'igifaransa aho abaganga bavuga ko ice 40% by'abafatwa n'iyo ngwara ari ababa bakiwegewe n'inzoga zambiye bihereza. Muganga Hervé Nikuze akora mu ntara ya Kirundo asigura ko mu gihe umuntu ativuje hakirikare ashobora gusinzikara mbere iyo ngwara igashobora no kumuhitana. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Ndonse bari Bujumbura mu Burundi. Muganga Hervé Nikuze atangura asigura ko ugwagasha ari kimwe mu bihimba biri mu nda kikaba kirahagana mu mugongo inyuma y'umushishito n'amara. Nk'ibindi bihimba rero avuga ko gishobora gufatwa n'indwara.
Gishobora gufatwa n'indwara. Iyo ndwara rero ikaza ituma ico gihimba c'ugwagasha kivyimba nuko udashobora kukibona gusa wundi byoroshye nayo wundi bwo kiravyimba ikamahinga itukura rimwe rimwe banashaka biranashobora no gushika indwara ishitse kure kikava amaraso. Iyo umuntu yatavuye akikare no kubareka ashobora kubora urumva yuko umuntu abageze kure no gupfa acapfa.
Aha muganga arasigura ibimenyetso nyamukuru umugwayi ashobora kumva kugira ngo amenye ko agwaye gwagasha.
Umuntu arababara mu nda cane hafi mukondo ububabare bwa bundi adashobora kwihanganira ngo ngumane muhira ategereza kuja kwa muganga byanka byakunda ko bari ubabare bukomeye cyane abakeneye kuja kwa muganga. Yatabaye naho hafi mukondo ababara aho no kwita mu gakora tima ko rundi basoza bavuga no kuvuga akamera nk'umuntu yakaribwa mu mushishito kana atari mushishito ikora mujya. Icyo gihe rero iyo tubonye ubwo ubabare umuntu abaye cyane kugira ngo uwo muntu ashobore kumva yuko yorohewe araheza agafata akunama akamera nk'ushaka gufyonda kunda yo kugira yuko ubwo babare bwohera. Nico twitwita mu Gifaransa position antagique yumve yuko ubwo bare bwogabanuka agaranje n'igene yaramezwe bwa mbere atarakorako. Ikindi kimenyetso ikunda kumushikira nuko aragira iseseme bigashikaho atangura kuyogwa navyo ni biri bimenyetso byerekana ko umuntu agwaye iyo ngwara y'ugwagasha.
Muganga Hervé Nikuze abandanya avuga ko ibimenyetso bishobora kugaragara kugwaye ugwagasha hashobora kujamwo ukururumba nk'inyuma y'iminsi ibiri afashwe akaba atarivuza. Ibyo byose bikabuko inda itabyimbye. Ariko muganga Hervé avuga ko nubwo biruko muri rusangi ingwara ivugwa igakira.
Iyo icateye iyo ngwara kihavuye umuganga kashobora gitora kuko hari abaganga bagitora ariko abakoze ibyo bavuga ko mu bice 10% abaganga nabo nyine badashoboye gutora bakabona ko iyo ngwara ihari mugabo ntashoboye gutora icyayiteye. Ariko mu bice 90% abaganga barashobora gutora icateye iyo ngwara. Kubw'ibyo rero bigaca bituma umuganga ashobora gutekera impanuro yusotse mu bitaro yutashe kuko iyo ngwara yivurira mu bitaro. Iyo ushoboye rero kuvyirinda ibyo muganga kubwiye nta kibuza iyo ngwara yakira neza ntibikigaruka.
Bimwe muri ibyo bijanye n'inyifato umugwayi akwiye kugira ngo yirinde iyo ngwara byo bari nk'ibi.
Ubwa mbere nshaka kuvuga nuko mu byigo byakozwe byerekanye yuko ibice bishika 40% bafatwa n'iyo ngwara biva hanini abantu usanga basanzwe banywa inzoga hama bigashika. Hariho ibyo ugwagasha ruhingura bifasha kugira ngo umubiri ushobore gusya ifungwa tuba twafunguye. Muri ico gihe rero iyo umuntu asanzwe anywa inzoga kanywa inzoga nyinshi hari agahimba kaca kiyugara aho ivyo ugwagasha gwa inguye byosotse hanze bikamera nk'ibyugara bikuganira aho imbere mu gwagasha bigaca biza rero noneho konona ugwagasha. Ico gihe rero no kuvuga iyo byavuye ku nzoga umuganga arakubaza ingene usanzwe ubayo kunywa inzoga canke ko hari inzoga baronyeye nyinshi muri iyo minsi heze. Muri ico gihe rero impanuro zifatira ngaho kuko urumva ko ari ibice byinshi cyane abantu bane ku icumi si bake.
Uretse ababangamirwa n'indwara y'ugwagasha kubera inzoga zambiye, muganga avuga ko hari n'indwara ikarira abakenyezi bafise ibiro by'umurengera ishobora kuba inkwezi y'ukumererwa nabi kugwagasha.
Ni indwara abantu bakunda kwita ngo nutuye bo kwita mu Gifaransa macalcule usanga ari mu gihimba bita vesicule biliaire kiri munsi y'igitigo. Ico gihimba rero haraho bishuka ugasanga ari mutu mutwe tubuye utwo tubiye tuvuye muri ico gihimba tukamanuka tukaza kuzibira rero aho hantu byabi intu ugwagasha bihingura bizo gufasha kugira ngo ibyo twafunguye mu birusho yo kubisya neza. Ni kuvuga naho nyene izibiye ku kayira bica bisubira inyuma bikaza gutera ingorane. Ni kuvuga rero umuganga ni wamenya none mbega ndonderera hehe kugira ngo menye icateye iyo ngwara. Ariko mu mwibagire yuko 10% muri abo babayigwaye haraho umuganga bura icayiteye ariko ingwara akayivura igakira.
Muganga Hervé Nikuze ahanura abantu ko boja kwivuza bacumva umusonga. Ni mu gihe indwara y'ugwagasha itavuwe vuba ishobora gusinzikaza umuntu cyane kugeza aho indwara ishobora kuba ngendanwa kuri we mbere n'izindi ndwara zigashobora kuziramwo nk'igisukari. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika. Diane Ndonse arakinuye no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cyano munsi mushora kongera gusubira kumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio Trovewa akaburungu com yakoze magbire ya bero igeranije amajwi hamwe na engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma na Diane ninahazwe mwari kumwe kuri micro imbere yuko duhana gahindukira ngende ndabatumiye mu biganiro byacu biri imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muza kumva kuva saa 10 gushika igihe cy'isaha imwe ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muza kwa mwe kumwe na jewe nyene aho tuza kugaruka ku ngwara zitandukanye zifatira munda mugire rero ibihe byiza mu banyu no mu vyanyu mu kurindira ko tuza kugaruka mu Kirundi no mu Kinyarwanda.